Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Izo mpapuro ntacyo zimara mbere ubu uye nico cyatumye abanyeshuri banahagarika kugira babaze izo ngorane aho zibereye.
Uyo ni Lazare Manirakiza icyegera cy'ubusebukira abandi banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cya FSC yamara atemewe n'ubuyobozi bwa kaminuza ku kibazo cy'abanyeshuri basaba amanota y'ibyigwa byo mu myaka iheze atararonswa. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyisi.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse nshuti mwumviriza Ijwi rya Amerika. Mu Burundi abahoze ari abaperezida nabo ni Domitian Ndayizeye na Bagaza basavye intumwa z'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuremera leta y'u Burundi ngo yemere inteko z'ubumwe bwa Afrika zorungikwa gucungera umutekano mu Burundi. Abo bahoze barongoye u Burundi babonanye n'izo ntumwa ejo ku munsi wa kane mu gihe izo ntumwa ziri mu rugendo mu Burundi. Ubwo rugendo rufise intumbero yo guhagarika ubwicanyi bumaze guhitana abantu bashika 439 kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Samantha Power arongoye izo ntumwa yatangaje kuri Twitter ko yabonanye kandi na bamwe mu bategetsi bagize uruhara mu masezerano ya Arusha yatanze inzira y'amahoro mu Burundi. Ati mu gihe hibonekeza ubwoba i Bujumbura, Samantha Power yababajwe no kwibuka ukuntu ayo masezerano atari karubahirizwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana UNICEF rimenyesha ko abana 22 bamaze kwicwa bahitanywe n'amasasu cyangwa amagrenade kuva mu kwezi kwa kane mu Burundi. Abandi bashika 200 barafashwe barafungwa, benshi muri bo ni abana b'abahungu. Intumwa z'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano zashitse i Bujumbura ejo ku munsi wa kane mu rugendo rugira kabiri bagize mu Burundi ata mwaka urahera. Abarundi baherubwa mu majana bari ku nkengera z'amabarabara basanganira izo ntumwa. Abo banyagihugu bari bagwiriyemwo abari ku ruhande rw'ubutegetsi. Izo ntumwa zitekanya kubonana na Perezida Nkurunziza kuri wa gatanu. Perezidansi y'u Burundi ejo ku munsi wa kane yari yatangaje ko Perezida Nkurunziza abonanira n'izi ntumwa mu ntara ya Karuzi. Zitekanya kandi kubonana n'abari muri sosiyete sivile hamwe n'abarongoye imigambwe mu Burundi. Mu gihugu cya Misiri abantu 6 nibo bafuye bahitanywe n'ikibombe caturikiye mu gisagara cya Cairo muri Misiri. Icyo kibombe caturitse ejo ku munsi wa kane mu gihe igipolisi cya Misiri cyariko kirahiga uwo kikeka kuba ari umugizi wa nabi. Abapolisi 3 ba Misiri hamwe n'umusivili umwe bari mu basize ubuzima muri ico gitero. Abategetsi b'igipolisi bakeka ko iyo bombe yatezwe n'abanywanyi b'umugambwe w'aba Mizirma bita Brotherhood. Iyo bombe yaturikiye ku mugwa mukuru Cairo hafi y'ahari amahoteli menshi yahurumbigwamwo n'abakera rugendo. Ejo ku munsi wa kane kandi Ministre w'intwaro mu gihugu hagati wa Misiri yamenyesheje ko abantu bitwaje ibigwanisho barashe bica abapolisi 5 ku munsi wa 3 mu gisagara cya El Arish. Gushika ubu nta n'umwe aremanga ko yagavye ibyo bitero, ariko umuhari ufitaniye ubucuti na leta islamike niwo wagirizwa ibitero byatumbereye leta kuvaho Perezida Morsi akuriwe ku butegetsi. Mu gihugu cya Libya naho haradutse umuriro mwinshi ahari ububiko bw'ibitoro mu buraruko bw'igihugu. Inyuma yaho hari abantu bateye iroketi ku matangi abika ibitoro ejo ku munsi wa kane. Nta muhari n'umwe uritirira ibyo bitero, ariko abategetsi ba Libya bavyagiriza umuhari wa leta islamike bawagiriza kugaba ibyo bitero kukubona ata butegetsi buriho mu gihugu. Abategetsi mu by'ibitoro bamenyesha kandi ko iyo roketi yaciye umuyaga nkuba wahora ugaburira abanyagihugu baba hafi y'ubwo bubiko bw'ibitoro, kandi n'ibikorwa by'ubudandaji byahakorerwa byarahagaze. Imiliyoni zishika zishika zitatu z'utugunguru tw'ibitoro nizo igihugu ca Libya gishobora kuba carahahombeye utwo twiyongera ku tugunguru dushika miliyoni 4 twasheshwe mu ngwano yabaye mu ntango z'uku kwezi muhari wa Etat Islamique uri kurasambura amahinguriro y'ibitoro ya Libya kugira uci intege leta ucugira ingufu mu gihugu ivyo bikozwe mu gihe leta nshasha y'ubumwe iheruka gushingwa itaratangura neza gutsimbataza ubutegetsi bwayo. Muri Turukiya abantu 12 b'impunzi nibo bafuye mu gihe ubwato barimwo bubatwaye mu Bugiriki bwibira mu mazi yo ku nkengera za Turukiya bivanye n'umuyaga mwinshi wari mu mazi. Abasirikare ba Turukiya bajeje gucungera inkengera z'ikiyaga bamenyeshije ko abashika 26 bashoboye kurokogwa. Itororokanirizo ry'amakuru ryo muri Turukiya ryitwa Dogan ryatangaje ko muri abo bapfuye hatowe ibiziga 5 by'abana. Inzego zijejwe umutekano zarafashe abantu 2 bakekwa kuba baca amafaranga mu kwinjiza izo mpunzi. Abasirikare bajejwe gucungera inkengera z'ibiyaga muri Turukiya bamesha ko abimukira bashika 40 bapfuye.
Turagushimiye Alois ku makuru hejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Uhere mu Burundi, aho abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi biga mu myaka ya 3 mu gisata cy'ubuhinga FSC mu Mvunyafunyo bahagaritse ivyigwa ejo ku munsi wa 4 basaba kuronswa amanota y'ivyigwa bize mu myaka iheze gushika ubu batabona ku mpapuro bahererwa ko amanota. Ni inkuru ya Evariste Nziko Banyanga.
Abanyeshuri 279 bo mu bisata 3 nibo bazindutse bugarije imbere y'ibiro by'uburongoyi gisata c'ubuhinga FSI Faculté des Sciences de l'Ingénieur muri kaminuza y'u Burundi kuri campus Kiriri. Basaba kuronswa amanota y'ivyigwa vyo mu myaka iheze kandi bagira barangiza amashure. Lazare Manirakiza numwe muri abo banyeshure akaba n'icegera c'userukira abandi ariko avuga ko atemewe n'uburongozi bwa kaminuza ashikiriza ko bataronkejwe ayo manota impapuro baronswa ataco ziheza ngo zibamarire.
Izo mpapuro ntacho zimara mbere ubu uye nico catumye abanyeshure banahagarika kugira babaze izo ngora naho zibereye kuko abanyeshuri barakoze barasubira barabitora ibyigwa bimukanye bakabyiga mu kabiri barabikoze barabitora ntibatahura rero igituma adashobora kuronka urupapuro rwemeje kujujwe neza kubisabwa n'amategeko.
Umuyobozi ajejwe ibyigwa muri kaminuza y'u Burundi asigura ko cabuze kugira abo banyeshure baronswe amanota y'ibyigwa bimwe bimwe byo mu myaka iheze habaye ingorane y'ubuhinga na cane cane ibura ry'abigisha. Paul Hakizimana arahumuriza abo banyeshure ku kibazo cabo atandwi isigaye kidatorewe inyishu.
Twebwe twavuga kanye nabarongo ico gisata batwemereye yuko hamaze kujaho umugwi w'abarimu bariko batunganya ico gikorwa cyo gushira hamwe amanota kumbure binashobose kuwa kabiri w'indwiza, ariko dusuye kubatera kamo basubire ku mirimo kuko ico kibazo kigiye kuva mu nzira.
Ivyo biruko mu gihe muri kaminuza y'u Burundi abanyeshuri 354 bo mu bisata 4 by'indimi bahagaritse ivyigwa araheze indwi 3 zirenga basaba kuronswa uruhusha rwo kuja mu myimenyerezo y'akazi stage mu Gifaransa. Ariko mu buyobozi bw'ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi basigura ko abanyeshure bose batari mu bisata aho bategerezwa kuronswa ibyo vyigwa. Muganga Paul Hakizimana arunguye ibiro bijejwe ivyigwa muri kaminuza aratanga umuco.
Abarekuriwe gusohora abaja kwigisha ni gisata cindera bigisha ya kaminuza bita IPEA, hakaba ni gisata cyo kwinonora imitsi bita IEPS, hakaba ni gihindi gisata cyo muri iriya fakulte yigisha ibyinyifato hamwe n'ubuhinga bwo kwigisha psychology. Bagombye ko hagumamwo n'igice kijanye no kwigisha naho nyene nihagira abanyeshure baboneka bavyifuza tuca tugifatira ko muga abo banyeshure bategerezwa guca bakurikirana inyigisho ziyongerako zibategurira kwigisha.
Aho muri kaminuza y'u Burundi havugwa kandi ikibazo cy'abaserukira abandi ku rwego rwo hejuru. Lazare Manirakiza icegera cy'userukira abanyeshure avuga ko atemewe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi yagiriza ubwo buyobozi ko bwashinze urundi rwego rw'abaserukira nabo batemera. Urongo y'ibiro bijejwe ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi arabeshuza ko abaserukira abanyeshure muri kino gihe batagenywe ariko ko batowe n'abanyeshure bashitse ubwa mbere muri kaminuza igihe bari birukanywe tubibutse ko inyuma yaho ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bumenyeshereje ko gufungurira abanyeshure mu gitondo bigiye guhagarara kuva mu ntango z'ukwezi kwa kabiri kuza abo banyeshure baza barandikira urwandiko ubujejwe ibigo bya kaminuza muri urwo rwandiko bamenyesha ko iyo ngingo idafuswe kugira barabire hamwe icokorwa bazoca bahagarika ivyigwa ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho gwego rw'igihugu rushinzwe intwari ruvuga ko intwari z'igihugu zikiriho canke imiryango yabitavye imana zidafise umwihariko mu gufashwa ko bitabgaho nk'abandi banyarwanda ubwo gwego rutangaza ko uwashizwe ku gwego rw'intwari biba ari gikorwa c'umuntu ko gitikiwe bitaraho umuryango akomokamo ibindi kuri inkuru turabishyikizwa na Asumta Kaboyi
Buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri urwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu kugeza mu Rwanda intwari zemejwe zagira kuri 56 harimo zigera kuri 40 zikiriho izi nizo mu kiciro cy'imena ahagaragaramo abahoze ari abanyeshuri bigaga mu ishuri ry'Inyange basabwe n'abacengezi kwitandukanya abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi mu mwaka w'1997 babyanga bakaza kwicwa n'abo bacengezi muri aba banyeshuri harimo 40 bakiriho kuri bo kwitwa izina ry'ubutwari bakiri ku isi ngo bibasaba kwitwararika bikomeye bwana Sindahe Bafanweri ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abo banyeshuri barokotse bigaga Inyange
ntabwo byoroshye bisaba kwigengesera cyane kuruta undi muturage usanzwe kuko hari yindi state cyangwa sara kandi karango ufite ariko hamwe no guhura kwacu kuko dufite association cyangwa se ishyirahamwe riduhuza duhorana duhora dutyazanya twibukiranya amateka yacu nubwo twakomeza icyo gihango
benshi mu ntwari zikiriho cyangwa se imiryango y'intwari yabiziriho cyangwa yitabye imana hari bamwe bifuza ko bakwitabgaho by'umwihariko n'igihugu kugira ngo basigasire icyo cyubahiro bawe n'igihugu umunyamabanga ashingwa bikorwa urwego rw'igihugu rushinzwe intwari bwana Deo Nkusi yabwijwe rya Amerika ko abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari batari bategereje igihembo
intwari ni umuntu kugitike ubutwari ni bikorwa yakoze bimugira intwari kandi ibyo bikorwa nta bikora ashaka gushima bivuga ngo umubyeyi umuvandimwe niko ko bakwiye kugira ishema kandi baranarifite cyuko babyaye bavindimwe ni intwari ariko nibashaka kwiyitirira ko ari bo ntwari muri rusange ikindi nuko utabona ikintu cyo gushimira umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kingana n'ibyo bikorwa yakoze ariko kumuvuga ukamushima ukamushyira imbere y'abantu ukamutaka numva ari ishimwe ubwaryo ritari rito cyane ibijyanye n'ibintu rero ibyo nabyo tubitekerezaho ntabwo tubishyira ni ruhande ariko ntabwo ari byo dukwiye gushyira imbere nk'abanyarwanda
kugeza intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu imanzi imena n'ingenzi urwego rw'imanzi ni rwo rushyirwamo abantu batabarutse badateshutse ku butwari nta muntu kiri burushyirwamo ubu iki cyiciro kirimo umusirikare utazwi uhagarariye ubutwari bw'abaguye ku ntambara yo kubohora u Rwanda hamwe na General Fred Rwigema wayoboye urugamba ku ikubitiro urwego rw'imena rugaragaramo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwa Gasana Michel Madame Uwiringiyimana Agathe wabaye ministre w'intebe mu mwaka w'1993 akaza kwicwa muri genocide Nitegeka Feliste wiciwe ku Gisenyi mu gihe cya genocide yanze gusiga abatutsi bari bamuhungiyeho iki cyiciro kikabamo abanyeshuri b'Inyange 47 barimo 7 bapfuye n'abandi 40 bakiriho imena n'ingenzi ni inzego ebyiri zishobora gushyirwamo abantu bakiriho ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe urashyirwa mu ngenzi ngo ubushakashatsi buracyakomeje nk'uko komisiyo y'igihugu ishinzwe intwari z'igihugu ibitangaza umunyamabanga ashingwa bikorwa urwo rwego Gana Musideo avuga ko gushyirwa mu cyiciro cy'intwari ukiriho ntawe bikwiye gutera impungenge kuko igihe washyizwe muri iki cyiciro ateshutswe ku butwari bwe itegeko riteganya ko yabwamburwa
ariko itegeko rirateganya riteganya yuko nuko umuntu yaba arashyizwe mu rwego rw'intwari bigaragaye ko yateshutse habaho iperereza hakaho gushakashatsi hakabaho ibintu bifatika ntawe ubishidikanyaho akaba yakurwa kuri urwo rwego agasubira inyuma cyangwa akavamo rwose biri mu itegeko ntabwo ari ibintu abantu bashakashaka cyangwa bakwihimbira ariko bica mu nzego nyinshi nanone si ikintu ngo urwego rumwe rwacya mu gitondo rukemeza oya bica mu nzego nyinshi akaba yakurwa muri rwa rwego yashyizwemo
abayobozi b'urwego basobanura ko hari amazina 200 ari kwigwaho ngo hazavemo abazagirwa intwari z'u Rwanda. Umunsi w'intwari uzizizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka uzabaye ku nshuro ya 22. Usibye ibikorwa byo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari kiri Remera mu karere ka Gasabo gikorwa n'abayobozi bakuru n'abamwe mu miryango y'intwari zashyinguwe, ubundi ibikorwa byose byo kwizihiza umunsi w'intwari bibera mu midugudu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duharanira ubutwari twubaka ejo hazaza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku munsi wa gatatu mu ikambi ya Mahama irimo impunzi z'Abarundi huguruwe amashure, ivuriro, ikigega cy'amazi n'imisarani byose byubatse kijambere. Bamwe mu banyeshure n'abigisha bafise amakenga ko igitigiri cy'abana bageze kwiga bari muri iyo kambi bose batazoshobora kuronka ibibanza byo kwigamwo. Umushikiranganji w'impunzi n'ibiza umupfasoni Serafina Mukantabana arahumuriza abo bana akamenyesha ko ayo mashure azokwakira abana bari hafi y'ibihumbi 15 kandi bazobandanya bubaka n'ayandi mashure kuko impunzi ziguma ziyongera. Iyi nkuru yakurikiranywe na Tabita Mukamusoni.
Uturirimbo n'intambo za bamwe mu bana b'abanyeshure bari batowe nivyo vyakirijwe abategetsi bari baje kugurura amashure, ivuriro, ikigega cy'amazi n'imisarani byubakiwe impunzi z'abanundi zirenga 48,000 ziri mu ikambi y'Imahama. Urongoye ishirahamwe ya DRA ryubatse ivyo birasi yamenyesheje ko ibirasi 112 ari byo byubatswe kugira abana b'abarundi bakiriwe muri iyo kambi bigiremwo kandi bigane n'abana b'abanyarwanda begereye muri ako gace. Ivyo birasi ni kuva mu mwaka wa mbere w'amashure mato gushika mu mwaka wa gatandatu w'amashure yisumbuye. Abanyeshure baba 15,000 niyo bategekanije kwigira muri ayo mashure yubatse kijambere n'imisarani yayo. Urongoye ishirahamwe gita impunzi ku isi mu gihugu cy'u Rwanda Dr. Azam nawe nyene yari yashitse acamenyesha ko bariko baragerageza kwitaho ikibazo c'abarundi kandi n'ibibazo bindi bisigaye muri iyo kambi bizogenda bikemugwa buke buke. Umushikiranganji w'impunzi n'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda umupfasoni Serafina Mukantabana yasavye impunzi kwitwara kishure cyane kuko iyo umuntu ahunze ubwenge nibwo butunzi bwonyene ashobora kugendana ari wose.
Yaba ntacyo bimaze ko twatanga amafaranga ngana kuriya tukubaka amashuri akabura bayajyamo. Turagira ngo rwose mbibire n'akabanga mwebwe muri hano. Hari igihe umuntu aza mu buhunzi yibwira ati buracya ngenda ariko ukabona umwaka umwe urashize cyangwa irashize. Nta bukungu bundi buba mu buhunzi. Ubukungu ba mu buhunzi ni uburere ushobora guha abana bawe. Nta murage ayamahema ko muyareba nta gihamaze, ntabwo wava uri umubyeyi ngo mfite ihema ntuyemo ngo ngize icyomba nzarisigira abana. Abana banyu ikintu mushobora kubasigira gikomeye ni ukubasigira uburere bwiza, ni ukubasiga bari mu ishuri mukaba mwiringiye yuko bafite umutungo wimukanwa ugendanwa hose bashobora kubura gusa ari uko Imana ibambuye ubuzima.
Ababyeyi bashimye ayo mashuri bubakiye abana babo kuko mu minsi bahora bigira mu mahema mu kwitegurira kuja gukurikira programu y'u Rwanda.
Ila twashimye ko ijya amashuri yahariya ku munini twashimye ko kabisa ameze neza kabisa nanje ijya ijyo nayege kuyaraba hariya narabonye neza kabisa.
Bamwe mu bigisha cyo kimwe n'abanyeshure bafite amakenga ko abana bose bari mu ikambi bageze kuja mu ishure canke kubandanya amashure yabo batazoshigwa muri aya mashure.
Impungenge dufise ngaha izijanye n'ukuntu abanyeshuri bazobakura ngaha baja kwiga hariya hanze. Tuvuga turumva abantu batubwira yuko hari abanyeshuri benshi b'abanyarwanda basanzwe bavuka nka mu Rwanda ariko baraza kwiyandikisha kujya amashuri kugira bazoce biga babenefite kwiga kuri gusa nk'abarundi. Rero turimo turabibaza rero abantu babijeje bavuga ati nimurindire nimurindire mwe muzobibona muzobibona hageze. Bara nabwo kwaje kugenda 40% y'abarundi abize bageze barose izo nyigisho kandi ko baramaze kutubwira yuko ati abazogenda si bose.
Kuri ico kibazo ministre Mukantabana yabahumurije
abanyeshuri bose bari muri ino nkambi uhereye kujya mu mashuri y'incuke kugeza kurangiza amashuri 12 yisumbuye uwo nguwo bose bazika. Niyo mpamvu mubonye ko dutashye ari amashuri hari n'andi ari hano mu nkambi kandi bizanakomeza amashuri yagurwa uko bishoboka byose kugira ngo impunzi zose twakiriye zigeze mu gihe cyo kwiga zishobore kwiga. Ikindi kinateganyijwe nuko abarengeje igihe cyo kwiga. Hari na gahunda yo kugira ngo dukwize hijya no hino amashuri y'imyuga kugira ngo abadashobora kwiga amashuri asanzwe bashobore kuba bashobora gukurikirana amashuri y'imyuga mu buryo bwo kuhugurwa uko bakwiga amezi atandatu ukamenya umwuga. Ibyo rero ni ibiteganyijwe dufite abantu fatanyabikorwa tuzafatanya nabo kugira ngo ibyo bikore ariko najya mbahumurize ko nta mwana uri mu cyiciro cyo kwiga uzacikana.
Abanyeshuri bo muri iyo kambi bavuga ko hari byangombwa bitarabashikira kugira baje gutangura kwiga bakagira n'ubwoba ku mutekano wabo kuko ayo mashuri nk'uko babivuga yubatswe kure y'ikambi. Abategetsi bose baraho babahumurije kuko ku bwabo umutekano uracunzwe bikwiriye kandi n'ibyankenerwa byose bibazobironswa imbere y'uko batangura kwiga. Ibirasi 112 nivyo byubatswe, imisarani 153, ivuriro ryubatse kijambere n'ikigega cy'amazi kijamo amaritiro 250,000. Abanyeshuri bo muri kaminuza nabo nyene bemerewe ko bagiye gutangura kwiga vuba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo kwiga uri kure ngo bazoshobora kwiga muri kaminuza zo muri Amerika bige nk'umuntu ari muri Amerika. Mu ikambi ya Mahama mu ntara y'Uburasirazuba, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Radio America i Washington DC. Igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo caraye kibaye igihugu kigira kabiri kironse uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishira icya nyuma inyuma yaho gitsindiye Angola ibitsindo 4-2 mu higanwa rya Shan ry'abakinyi bakina mu bihugu byabo muri Afrika. Angola yoyo ivyayo vyarangiye inyuma yo gutsindwa ubugira kabiri mu gihe Ethiopia na Cameroon bigifise amahigwe yo kubandanya amahiganwa. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Mu rukino rwahuje Cameroon na Ethiopia, amahigwe menshi yahabwa Cameroon, ariko mu gice cya mbere cy'urukino Ethiopia yarerekanye ko itaje mu Rwanda gutembera mu gusumbya mwe bikomeye umugwi wa Cameroon, naho ico gice cyagiye kurangira iyo migi yose inganya ubusa ku bundi. Munyegoro wa Cameroon akaba yarakoze akazi kanini cyane muri ico gice. Ico gice abakinyi bakaba baramaze iminota 11 urukino rwahagaze kubera amatara yari yacitse, ibintu bitashimishije abari ku kibuga. Mugisha kabiri cy'urukino Cameroon yaje yazikenyeye abasatirizi bo mugwe nka Musa na Samuel baratera igori rya Ethiopia bimwe bikomeye ariko igitsindo kirabura. Urukino rwagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi, ikazotegerezwa kurindira urukino rugira gatatu kugira bamenyekane uzoherekeza Congo hagati ya Cameroon na Ethiopia mu gice cya kane gishiri cya nyuma. Congo rero yaronse uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishiri cya nyuma mu gutsinda Angola ibitsindo 4-2. Inyuma yaho mu rukino rwa mbere batsindiye umugwi wa Ethiopia ibitsindo 3 ku busa, mu rukino rwo kuri wa gatanu ibitsindo vya Congo bikaba vyatsinzwe na Nelson Munganga, Meshak Eli, Jonathan Bolinge Mpangi na Merveille Bop, nayo ivya Angola vyatsinzwe na Jacinto Muondo Dala na Joel Kimwaki wa Congo yitsinze. Ivyo bitsindo vya Angola vyose bikaba vyabonetse mu gice ca kabiri cy'urukino, aho uwo mugwi wari wisubiye ko urerekana umupira mwiza. Gutsindwa kwa Angola ubugira kabiri vyatumye uwo mugwi uca usezeregwa kuko naho wotsinda urukino usigaje na Ethiopia ntacyo bizoba bikiwufashije. Kugeza kuri uno wa gatanu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda nivyo bihugu bimaze kumenyekana ko bizobandanya amahiganwa. Angola nayo ikaba ibaye igihugu cya mbere kizova muri ano mahiganwa ya Shan kitarenganye inkino zo mu matsinda. Kuri uno wa gatanu naho inyamirambo akaza guca uwambaye hagati ya Nigeria na Tunisia isaha 9, isaha 12 naho Guine ikaza gukina na Niger. Desire Hatungimana, Ihuye, Ijwi rya Amerika.
Tell my papa, oh, yeah. And I go tell and say, Asha, 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 Pom Pom.
Turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana subira twibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije Aloyce.
Amakuru twabashikirije mu Burundi abahoze ari hari aba president Domitiano Ndayizeye na president Bagaza basavye intumwa z'akanama ka Unikajeje amahoro n'umutekano ziri mu Burundi kuremera leta y'u Burundi ngo yemere inteko z'ubumwe bwa Afrika zurungikwa gucungera umutekano aho bahoze barongoye u Burundi babonanye n'izo ntumwa ejo ku munsi wa kane mu gihe izo ntumwa ziri mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cya Misiri abantu batandatu nibo bafuye bahitanywe n'ikibombe caturikiye mu gisagara cya Cairo muri Misiri. Icyo kibombe caturitse ejo ku munsi wa kane mu gihe igipolisi cya Misiri cyariko kirahiga uwo cikeka kuba ari umugizi wa nabi. Nayo mu gihugu cya Libya haradutse umuriro mwinshi ahari ububiko bw'ibitoro mu buraruko bw'igihugu inyuma yaho hari abantu bateye rokete ku matangi abika ibitoro ejo ku munsi wa kane. Nta muhari n'umuri yitirira ibyo bitero ariko abategetsi ba Libya babyagiriza umuhari wa eta islamike. Muri Turukiya naho abantu 12 b'impunzi nibo bafuye mu gihe ubwato barimwo bubatwaye mu gihugu mu Bugiriki murambabarira bwibira mu mazi ku nkengera za Turukiya bivanye n'umuyaga mwinshi. Abasirikare ba Turukiya bageje gucungera inkengera z'ikiyaga bamenyesheje ko abashika 26 bashoboye kurokoka. Naho muri Cote d'Ivoire president Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire yarabonanye na Pastor Kali Afi Ngwesa atavuga rumwe n'ubutegetsi cyo ku munsi wa kane. Ngwesa arongoye umugambwe Front Populaire Ivoirien umugambwe wahoze arongoye ico gihugu Laurent Gbagbo abo bategetsi baganiriye ku bibazo bitandukanye bikomeye mu gihugu birimwo ugusubiza hamwe kw'abanye Cote d'Ivoire no kurekura imbohe za politique. Inyuma y'uwo mubonano Pascal Afi Ngwesa yabwiye abanyamakuru ko yashimishijwe n'uwo mubonano wa mbere. Pascal Afi Ngwesa amenyesha ko hari icyizere cyo kurangiza ingorane zose zadutse inyuma y'amatora. Tubibutse ko mu mwaka w'2010 n'2011 ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byarahaririwe ko abagwanya leta n'abari ku butegetsi baratana mu mitwe apfa abantu batari bake.
Njuti mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mugira umunsi mwiza mwese mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.